iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere muri studio ya Washington DC muri kumwe na Ohayani Tangishaka. Ikaze mwese mu biganiro byacu.
Ndabarumva mu muganuro ariko ababyeyi barimbira mu ngabo nta kintu na kimwe narinda bizi ko haba ku mateka, haba ku bya basogokuru na basogokuruza. Ngaho n'umunsi rero mvuye hano nyine byinshi cyane.
Uyu ni umwe mu bana b'Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda yitabye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro. Iyo nkuru hamwe niyerekeye inzego zitandukanye zo mu Rwanda zigwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, ziriko ziga ukuntu bogwanya iryo hohotera. Turabashikiriza n'amakuru ya sport n'imikino mu karere k'ibiyaga binini, harimwo n'ayavugwa hirya no hino ku isi. Byose twabibateguriye, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Waramutse Oriana, ndamutse n'abaduteze amatwi. Ariko imbere yaho tuyahere ku yerekeye umutekano mu Burundi. Ku mugoroba wa kuri w'Imana, abantu babiri barakomerekejwe na grenade yatewe mu gisagara cha Bujumbura. Mugenzi wacu Eloje Willy Kaneza twavuganye mu kanya kuri telefone, aratangura tubwira aho iyo grenade yaterewe.
Iyo grenade yatewe n'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro, iterwa ku ibaba rya kabiri muri zone ya Bwiza. Aho yatewe rero ni hafi y'ububare butari buke abantu bakunze kwita ku Basenegale. Tumenye nk'uko twabwiwe na komiseri atwara igipolisi mu gisagara cya Bujumbura Beaufort Ndoreraho, iyo grenade yakomerekeje abantu babiri. Yatubwiye ko uwayiteye yayiteye mu mufurege iruhande y'ubwo bubare, kandi ko batashoboye kumubona.
Ubwo ntizo bari imvo za politiki, abantu bo kwibaza ati none kubera iki ziterwa muri ico gihe nyine abarundi baba bari mu biganiro.
Rero ubwize gipolitiki cyane nkuriki kibazo yagiye acishura amenyesha makuru w'incyo zitari nke, harimo n'izo rya Amerika. Yatubwiye ko ubu ari ubugizi bwa nabi, bari abantu barondera umuntu w'umupolisi yara afitiye amahera uwundi muntu. No mu bindi bice rero hatya ama grenade, umuvugizi w'ipolisi yavuze ko ari ubugizi bwa nabi ataho busaniye n'imvo za politiki zishobora kuba zinyegeje inyuma y'amagrenade afite kumvikana inyuma y'imiti myinshi cyane atumvikana ku mugwa mukuru w'Bujumbura.
Arakoze mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza i Bujumbura mu Burundi. Turayabandaniriza mu karere. Ibiziga by'abasirikare 15 ba ONU bamuka muri Tanzania biciwe muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, bitekanijwe ko batahukanywa muri Tanzania ku munsi wa kabiri ejo canke ku munsi wa gatatu. Ibyo byatangajwe ku Imana ejo n'igisirikare cya Tanzania. ONU ivuga ko abo basirikare biciwe ahitwa Semuliki mu ntara ya Kivu y'uburaruko ku munsi wa kane w'indwi irangiye, bikaba bishwe n'abarwanyi bo muhari ADF barwanya intwaro ya Yoweri Museveni haraheze imyaka 31. Muri Tanzania, General James Mwakibolwa abwira kabiri mu bategetsi ba gisirikare muri ico gihugu, yatangaje ko abo basirikare baguye mu ntambara yamaze amasaha 13 barwana n'abo barwanyi ba ADF bari baje kubatera. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya babaye barasivya ibirori byo kurahiza umukuru wabo Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu. Yanse kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa cumi. Ibyo byashikirijwe n'umugambwe wiwe ku munsi w'Imana ejo. Urunani NASA ruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwari rwateguye ibirori byo kurahiza Odinga nk'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri. Umusi Kenya gisanzwe gihimbaza intahe yo kwikukira, ni nyuma y'indwi zibiri Perezida Uhuru Kenyatta arahiriye ikiringo cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Urunani NASA rwatangaje ko iyo ngingo yafashwe inyuma y'imibonano ikomeye rwagiranye n'impande zitari nke, zaba mu gihugu canke mu makungu batashimye kuvuga. Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika muri Kenya yari yagabishije mu ndwi iheze ko mu gihe Raila Odinga yari kurahira yari kuba ahemukiye igihugu kandi bihanishwa igihano cyo gufa. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko abasivile ba Somalia barenga 4,500 bamaze kwicwa abandi barakomereka kuva intambara itangura muri ico gihugu mu mwaka wa 2016. Ibiro by'agateka ka muntu muri ONU hamwe n'igisata cya ONU kiriko kirafasha muri Somalia byarasohoye raporo yerekana uruhara impande ziri mu ntambara muri Somalia zagize mu kwica abasivile mu matohoza yibanze murambabarira ku kiringo kiva mu ntango z'umwaka wa 2016 gushika mu kwezi kwa cumi kw'uyu mwaka wa 2017 ONU yatohoje abasivile 2,278 bishwe hamwe n'abandi 2,500 bakomeretse muri abo Al-Shabaab yishe 60%. Igisata cha ONU cita kubana UNICEF gisaba gutabara vyihuta abana 137 barwaye bagotewe mu gace kagenzurwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu micungararo y'umurwa mukuru wa Syria. Ubuseruko bwa guta bubamwo abantu 4,000 kuva mu mwaka wa 2013 nta fungurwa canke imiti biharangwa. UNICEF ivuga ko abana 5 bamaze kuhafira kubwo kubura ababavura ndetse n'imiti. UNICEF isaba impande zose zerwa n'intambara muri Syria korohereza abatanga imfashanyo bakazigeza kubana bo muri ico gihugu. Ibitero by'indege byarasambuye amavuriro hamwe n'imihana y'abantu ari navyo byatumye haduka indwara ziva kugufungura nabi muri ico gihugu.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Bunaho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Kurono w'Imana ni habarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bahimbaje umunsi mukuru w'umuganuro. Uwo munsi wateguwe n'ugwaruka kugira rwibukanye akaranga ku Burundi, bizera ko arico kizofasha ugwaruka kugumana umutima wo gukunda igihugu cy'u Burundi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Umurisho w'ingoma niwe uguruye umunsi ugwaruka rw'abarundi rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda rwahariye guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro. Umwe mu baserukira amashyirahamwe y'ugwaruka yatunganije umunsi mukuru amenyesha ko intumbero yabo kwari uguhuza abarundi na cyane cyane ugwaruka kugira basubire baronka karyo ko kuvugana ibijyanye n'akaranga k'Uburundi n'ibyiza byari bikagize.
Icyatumye cya mbere tubyiyumvira, twaragomba yuko abarundi bahungiye ngaha I Kigali twosubira guhura tukicarana turaraba ikintu cyoshobora kuduhuza kandi gihuza abarundi bose mu butandukane bwabo. Dusangana umuganuro, twafashe nk'umuganuro n'ata mwami dufise ngaha mu buhungiro kugira ngo umwe wese yumve yuko bimuraba. Kuko mu ntwara ya cami abarundi ntibari bari nice bose bari yumva yuko ari abana b'umwami, nawe umwami nawe akaba se barundi. Niyo mpamvu twiyumviriye gukoranya abarundi tubicishije muri uno munsi mukuru w'umuganuro no gusangirira hamwe ibya kera, ibya kahise n'imigenzo ya kera bihurikiye mu mfungurwa canke mu nyigisho nziza zari ziri muri iyo migenzo ya kera.
Umwana akiri muto yari yitavye ivyo birori amenyesha ko yahungukiye vyinshi cane.
Nakwiye vyinshi cane bikomeye kuko jewe guhera niga muri primaire cyangwa mu yindi minsi yose niga ibintu bya mbere nari ndabyumvise, nahora numva ngo umuganuro ni rw'ababyeyi babimbwira mugabo nta kintu na kimwe nari ndabiziho, haba ku mateka, haba ku bya basogokuru na basogokuruza. Mugabo uno munsi rero mvuye hano menye byinshi cyane.
Ngibiki?
Ingene abami bakora uko batubwiye ku byerekeye Fayongo, ingene umwami yatumiraga igihugu cyose akaza azana abantu agaterekera agaha imyaka, ibintu byinshi nyine badusiguriye byinshi cyane.
Wabishimye?
Nabishimye cyane, ahubwo saba yuko byokongera bishobotse bikazobera no mu gihugu cyacu.
Ibyo birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro n'abahumure bari bavyitabiriye. Uno mutama w'imyaka 77 amenyesha ko bihimbaye cyane kubona ugwaruka rwiyumvira ko n'impunzi zikeneye kuguma zitaho ibijanye n'imigenzo igihugu cyabo.
Uyu munsi mukuru w'umuganuro wabaye ikigwa ngendera ko cingene abantu abarundi bose b'imihingo yose b'ubwoko bwose baja hamwe kwigina hamwe umwami wabo bamwereka ko ari sebarundi. Ibyo rero bikaba bishimishije cyane, kandi wabonye yuko bose bagira bati mu mwakuza w'umuganuro dushike twatashe. Turabyifuza yuko bizogenda neza kugira ngo twese twamaze gushobora gusubira mu Burundi twese.
Kubona iki cyumviro kiva mu gwaruka ubihesiguro?
Ndabihisiguro ko gwaruka kubona neza rukanura, kandi bavuga ngo kazoza ni kazoza kugwaruka. Nibaza ko ugwaruka ruriko rurafata ibintu rubishyira mu ngiro kugira ngo ruze rushobore ibyatunaniye.
Muri ivyo birori vyabereye muri Oasis of Peace Kicukiro mu gisagara ca Kigali, kabaye n'akaryo ko gusangira imfungurwa z'ikirundi nk'amateke y'ikirundi, ibigori bitekanya amashishwa, intete, gusangira amata no kunywa inzoga z'ikirundi nk'insongo n'impeke. Desire Atunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Tukiri mu Rwanda kandi, inzego zitandukanye zigwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, cyane cyane rikoregwa abana, zihangayikishijwe n'ibitigiri bikiri hejuru by'abana bahohoterwa. Izo nzego zivuga ko bababajwe kuba hari imiryango itererana abana b'abakobwa basambanishijwe ku gahato. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Jean-Claude Munyamagana arabidushikiriza.
Imiryango inyuranye itegamiye kuri leta kimwe n'inzego bwite za leta zirimo Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire, inzego z'ubuvuzi, izibanze n'iz'umutekano zahuriye hamwe ziganira ku cyakorwa mu gukumira ihohoterwa rikorerwa abana n'abagore rikomeza kugaragara mu bice binyuranye by'igihugu. Hari abasanga ihohoterwa rikorerwa mu miryango ariryo ritiza umurindi rikorerwa ahandi, kandi abakabaye abarezi nabo bari mu bahohotera abo bakabaye baha uburere. Uyu ni Major Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi, uvuga ko imibare bakusanyije mu myaka itatu ishize yerekana ko abana b'abakobwa bahohotewe biganjemo bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 14 na 17.
Hari abana bakurana umuco w'ihohotera kuko nabo bahohotewe. Umwana agakura ahohotera abandi ukibaza n'ibiti cyagenze gute, kumbe nawe bagiye bamuhohotera. Ababyeyi dufite uruhare cyane rwo kubona abana bahohotewe. Batereranya abana babareresha abakozi. Abana babaye ababakozi, abana babaye ababaturanyi, abana babaye b'umuhanda. Kandi ababyeyi bariho. Nta kwezi kurashira, nyakubahwa Senateri Tito yari hano mu karere kacu aduha imibare yakuye muri ngira ngo ni ingororero nuba ntibeshe cyangwa Rutsiro, atugaragariza abana bagera ku hafi 1500 b'abakobwa basamye mu mezi atarenze atatu. Twagiye dutangazwa n'abarimu bafata abana bigisha. Nta gahomamunwa kubona umwarimu yigisha umwana ariko mu mutwe we harimo no kumusambanya. Bamwe bakanatoroka ari ukumva umuntu ngo amaze imyaka ibiri yateye abakobwa batanu inda muri Rusizi, aba Kigali afite n'akazi arigisha, ukamusanga narigisha mu mashuri ya leta nabihaye Imana. Abantu banabimenye bagatangira no kumuha protection. Umwarimu mwiza se yafata abana.
Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ikibazo imwe mu miryango itagengwa na leta ivuga ko kiri ku isi yose, kandi ko leta z'ibihugu zikwiye kugihagurukira. Nubwo kugenza bene iki cyaha bihenze cyane, kandi no kubona ibimenyetso atari ibyoroshye, cyane ko hari n'abadatinyuka kuvuga ko basambanyijwe ku gahato. Madame Fatulo uhagarariye UN Women mu Rwanda avuga ko hari abashobora kumara ubuzima bwabo bwose ntawe bahingukirije ko basambanyijwe ku gahato.
La violence basée sur le genre
Umugore umwe muri batatu mu gihe cyo kubahura ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bivuze ko 30% by'abagore n'abakobwa bahura n'ihohoterwa mu mibereho yabo. Ni ihohoterwa ritavangura imyaka yemwe n'abana bari hagati y'umwaka umwe n'ibiri barahohoterwa. Ntirinashingira ku ruhu cyangwa amashuri. Madame Fatou avuga ko benshi bahitamo guceceka kuko batinya ko nibanabivuga bitaza kwizerwa. Ariko ubu ngo nibura kwamaga n'ihohoterwa binyuze mu itangazamakuru no muri za sinema hari abo bitinyura bakavuga. Aharatanga urugero agira ati
Il y a une dame de 90 ans qui a dit qu'elle avait été violée.
Hari umugore w'imyaka 90 wavuze ko yasambanyijwe kugahata afite imyaka 20 ariko ntigeze agira intege zo kubivuga. Ariko nibura kuko ubu abantu babyumva yarabivuze ararira kuko yibutse uko byamuhungabanyije kandi byanageze ingaruka ku rugo rwe ariko ntigeze anabihishurira umugabo we. Icyo kibazo cy'ihungabana nacyo dukwiye kugihagurukira. Imyitwarire y'umuryango nyuma y'uko umwe mu bana babahohotewe nayo ngo iteye inkeke kuko abatari bake bibagendekera nk'uko uyu mwana w'umukobwa bitangaho ubuhamya.
Narigaga mfata ku ngufu nyine ndangije ndaza ndababwira ngo ndatwite barangije nyine barambwira ngo tugushaka mu rugo ndagenda nkajya ndaraho mbonye bakajya bankubita nkarara hanze. Nuko nyine ngeze aho ndabyara maze icyumweru mvuye kwa muganga nabwo baranyirukana.
Ibibazo nk'ibi byo gutereranwa n'imiryango mu gihe aba bana b'abakobwa baba bagomba kwita ku bana nabo bibarutse ngo biremerera benshi ku buryo hari abananirwa kubyihanganira bagafata ibyemezo bisharira kandi mu by'ukuri bigayitse. Major Dr. Kanyankore.
Aba bakobwa tuvuga iyo amaze gukubita hasi umwana urebye nabi nubwo yaba ari mu bitaro arahaguruka akamuta, iyo ari mu giturage amujugunya ku muhanda ubwo n'ugize impuhwe amushira ku muhanda akamurambika abandi bakamutora. Wa wundi warakaye cyane aramufata akamujugunya muri toilette. Hari n'uweje umuntu twakuye muri Sebeya ngira ngo DPC ari hano nyambere umuhamya duhora dutora imirambo muri Sebeya y'impinja.
Imibare dukesha ibitaro bya Gisenyi byonyine yabahohotewe bishingiye ku gitsina yerekana ko abagannye ibi bitaro mu 2014 bari 253 baba 239 mu mwaka wakurikiyeho. Mu 2016 barazamutse ba 271 naho kugeza mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka ibi bitaro byari bimaze kwakira abagera kuri 256. Imibare bavuga ko ishobora kubirutiye cyane kuko hakira abatinya kuvuga ko bahohotewe. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ubunaho ni wa mwanya tuwashikiriza makuru ya sport n'imikino mu Burundi no mu Rwanda. Tuyahere mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kuyadushikiriza.
Umupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ejo bundi kwa gatandatu yasezerewe mu cyiciro cy'amajonjora mu matsinda mu irushanwa rya Sekafa Senior Challenge ririmo kubera muri Kenya. Umukino wayo wa kane mu itsinda rya mbere, u Rwanda rwagerageje kwihagararaho rutsinda Tanzania ibitego 2-1. Ibi bitego byatsinzwe na Nshuti Innocent na Biramahire Christophe. Watsinze igitego cya Tanzania ni Dan Lianga. Ikipe y'u Rwanda yahise yuzuza amanota 4-12 ifata inzira igaruka i Kigali. Ku cyumweru cyashize u Rwanda rwari rwatsinzwe na Kenya ibitego 2-0 mu mukino ufungura irushanwa rya Sekafa. Mu mukino wa kabiri, Amavubi yatsinzwe na Zanzibar ibitego 3-1 kwa kabiri cy'umweru gishize. Amavubi y'u Rwanda kwa kane yaguye miswi na Libya banganya ubusa ku busa. Bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda batangiye kugira impungenge ku myitwarire y'ikipe y'igihugu mu gihe hasigaye iminsi mike kugira ngo iseruke mu irushanwa rya CHAN rizabera muri Maroc mu kwezi gutaha. Aba bibaza niba u Rwanda ruzashobora gukandiraho mu ruhando rw'amakipe ya karahabutaka mu gihe yananiwe kwihagararaho mu irushanwa rya Sekafa. Tukiri umupira w'amaguru, ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo habaye umukino wo mu rwego rwo gusoza icyumweru cyo kurwanya ruswa. Uyu mukino wahuje ikipe yiganjemo abayobozi Vision 2020 n'ikipe y'abanyamakuru b'imikino bibumbiye mu rugaga Agisport. Umukino warangiye Vision 2020 itsinze Agisport ibitego 2-0. Thierry Hitimana, umukinnyi wa Vision 2020, avuga ko uyu mukino wagenze neza kandi ngo bishimira kuba baragize uruhare muri gahunda z'ubuyobozi.
Umukino ntabonye ko wari mwiza, wari ukomeye uruhande rwombi, twari dufite ishyaka. Ni byiza kuba twitabiriye gahunda ya guverinoma yo kurwanya ruswa, muri rusange ibintu byose byagenze neza.
Uruhande rw'ikipe y'abanyamakuru ba siporo, Mucyo Anta wanahembwe nk'umukinnyi mwiza wayo, asanga ibitego batsinzwe byaraturutse ku burangare, ariko ngo mu minsi iri imbere bazaba bamaze kuba ikipe ikomeye.
tubashe gutakaza match mu buryo navuga ngo budasobanutse, kubera ko nitwe twitsinze ubwacu, kubera ko twatakaje baro dutakaje bagata bazibyaza umusaruro. Hanyuma ikindi kintu cyagerageje kutugora ni ekipe ubona ko kuri twebwe biracyagoye, kubera ko imyitozo urabona ko ari mikeya. Dufite abakinnyi bamwe na bamwe bakora imyitozo mikeya, kugira ngo muhuze bikaza kugorana, ariko ni match twebwe ubwacu twitsinze. Ekipe ya Je Sport ni imwe mu maekipe yatangiye mu buryo abantu benshi badatekereza, ariko igenda ikina imikino imwe n'imwe igatakaza amamatch, ariko iyo urebye buri mwaka ubona ko hari improvement. Navuga ngo ku ruhande rwacu tumeze neza, mpamya ko mu myaka nk'ibiri cyangwa se umwe izaba ari ekipe ndahangarwa, ku buryo mpamya ko kugira ngo uzadutsinde bizagenda bigorana. Navuga nti igisabwa nta kindi ni ugukomeza kwiyubaka no gukomeza gukora imyitozo ihagije.
Usibye uyu mukinnyi Mucyo Anta wahembwe nk'umukinnyi mwiza mu ikipe ya Aji Sport, uruhande rwa Vision 2020 wahawe igihembo ni Bernard Makuza, perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe wa Sena. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze Jean-Claude kuri aya makuru ya sport mu Rwanda. Tuje mu Burundi, naho mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka adushikirize ayo mu Burundi.
Mu gihe higano ry'umupira w'amaguru ryabaye rirahagarara kubera higano rya Sekafa ririko ribera mu gihugu cya Kenya, imigwi imwe yo mu cicaro cya mbere mu mupira w'amaguru yaratunganije inkino za kivandimwe mu mpera z'indwi. Aigle Noir w'Imakamba wakiriye kuri uyu wa gatandatu ku kibuga cyawo kiriko kirubakwa Igisenyi mu ntara ya Makamba, Mososhuga mu ntara ya Rutana. Ugo rukino warangiye ku ntsinzi ya Aigle Noir y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Mososhuga. Urundi rukino rwa gicuti rwahuje kuri Uwimana Musongati w'Igitega na Message Ngozi. Ugo rukino rwabereye kuri stade y'Igitega warangiye iyo mirwi inganya igitsindo kimwe ku kindi. Tukivuga urukino rw'umupira w'amaguru, ihiganwa rya Sekafa rihuza imirwi serukira bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko no hagati risigaje inkino nke cyane kugira hamenyekane imigwi izoja mu gice cy'umunani cirangiza. Mu mugwi B, umugwi serukira gihugu w'u Burundi urimwo, hasigaye urukino rumwe gusa, ubwo nago ruza guhuza kuri uno wa mbere intama mu rugamba n'umugwi serukira gihugu wa Sudani y'Epfo. Gushika ubu umugwi serukira gihugu w'u Burundi ufise amanota 4, umaze gutsinda rimwe unganya rimwe. Hamwe utsinda urukino guno wa mbere uzoba ufise amanota 7, uca ubu wa mbere mu mugwi B. Ni mu gihe umugwi w'Ubuganda gushika ubu ufise amanota 5 kuko umaze gutsinda urukino rumwe unganya 2. Kuri w'Imana, Ubuganda bwanganije igitsindo kimwe ku kindi na Ethiopie. Umugwi Uburundi bwatsinze ku munsi wa 4 uheze ibitsindo 4-1. Mu mupira w'amaguru nawo ukinirwa ku musenyi wa Tanganyika Beach Soccer mu Cyongereza, ihiganwa ry'uno mwaka wa 2017 ushira wa 2018 ryari rigeze mu mpera z'indwi ku munsi wa 8 wirangi uhiganwa. Ku munsi wa 6 urukino rwa mbere rwahuje Mikimba Karera Beach na Barimex Beach FC. Mikimba watsinze Barimex ibitsindo 4-2. Urukino rwa kabiri rwahuje Les Gladiateurs du Sable na Muro Suppliers. Ugo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Muro Suppliers ibitsindo 13-6 vya Gladiateurs du Sable. Ku munsi w'Imana, ihiganwa ryarabandanije Capera Beach watanye mu mitwe na Les Jeunes de Nixon. Ugo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Capera Beach y'ibitsindo 11-5 vya Les Jeunes de Nixon. Urukino rwa kabiri rwahuje Africa Sport Beach na Indundi Beach. Ugo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Africa Sport y'ibitsindo 9-5 vy'Indundi Beach FC. No mu mupira w'amaboko volleyball, ihiganwa ry'uno mwaka ryarabandanije mu gisagara ca Bujumbura. Ku nkino indwi zari ku rutonde habaye zitatu gusa, kubera abanyeshure aribo benshi bakina muri iyo mirwi bari mu bibazo vy'igice ca mbere c'umwaka. Inkino zitatu zabaye zahuje abigeme gusa. Ku munsi wa 6, New Colombe watsinze Spiru iseti 3 ku busa, Muzinga nawo utsinda Gender Light Club iseti 3-1. Kuri w'Imana, New Colombe wasubiye gutsinda Spiru iseti 3-1. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanya nka.
Ijwi rya Amerika, ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko Niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radio yacu akadomo.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amatora y'abashinga amateka n'amatora yo mu nzego zo hasi aherutse kuba mu gihugu cya Guinea Equatorial, karakaryo ka leta ko gukomeza demokarasi mu gihugu. Mu gihe perezida amaze igihe kirekire ayoboye Guinea Equatorial, Obiang Nguema Mbasogo yabitangaje, demokarasi n'ubumwe mu gihugu bitegerezwa gushimikirwa ko kurusha ibindi bibazo biraje ishinga igihugu. Yatangaje ko hatarangwa n'uburenganzira bw'abanyagihugu ataterambere rishobora kuharangwa. Yamara nk'uko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Guinea Equatorial, Juri Furuta Toy, aheruka kubivuga mu rwandiko rwiwe, leta yaratakaje mu kwezi kw'11 akaryo ko gukomeza demokarasi mu gihugu no guha urubuga abanyepolitike rwo gushikiza ivyiyumviro vy'abatabwoba, kwerekana ko yumviriza ivyiyumviro n'ivyifuzo vy'abanyagihugu no gutuma igihugu kibonwa neza kurushiriza mu makungu. Amenyesha ko amatora aherutse kuba kwabaye gusubira inyuma intambwe. Avuga ko abanyagihugu batashoboye gutora abakandida babaserukira mu mwidegemvyo. Abatora bategerezwa gutora gusa umugambwe uri ku butegetsi. Amenyesha ko amatora atahagarikiwe n'abarorerezi baserukira makungu canke abarorerezi bo mu gihugu. Igikorwa ca nyuma cyo guharura amajwi nticabereye ahabona kandi nticaranzwe n'ubwigenge. Vyongeye ingingo zo kuziririza abantu gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi n'ubuhinga bwo gutumatumana ko amakuru zarashizwe mu bikorwa. Umugambwe Democratic Party of Equatorial Guinea wa President Nguema watsinze amatora y'abashinga amateka n'amatora yo mu nzego zo hasi n'ibice 92% vy'amajwi. Mu nama nshinga amateka, umunywanyi umwe wenyene wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta, Citizens Party for Innovation, niwe yashoboye gutorwa mu vyatumye umugambwe uri ku butegetsi utahira ibibanza 99%. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Guinea Equatorial, Juri Furuta Toy, yatangaje ko imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta ikenewe kugira bihe bose akaryo ko kwiteza imbere. Ambasaderi Furuta Toy avuga ko mu gihe amajwi y'abatavuga rumwe na leta tumvirijwe, leta iba igabanije ububasha bw'abanyagihugu bwo gufata ingingo zikwiriye kuri kazoza k'igihugu. Ambasaderi Furuta Toy avuga ko itunga rikuru rya Guinea Equatorial atari amatunga akomeye y'ibitoro ari mu butaka bwayo, ku itunga rikuru ry'ico gihugu ahubwo ari abanyagihugu bacu. Avuga ko igihe kigeze cy'uko abategetsi ba Guinea Equatorial bakora uko bashoboye kugira abanyagihugu bahabwa akaryo ko gushikiza ivyiyumviro vy'abatabwoba kugira igihugu cyabo gitere imbere.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ndabashimiye mwese mwateze amatwi Ijwi rya Amerika. Ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ndashimiye n'abo mu buhinga bw'ivyuma. Ndabifuriza mwese umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.